mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndaju ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no minisitiri ya 18 muri 10 na Joy Diane na hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ushimi wanji ni mvijeji mimidambi yose. Iyo habayi kibazo umunafata umwanya ukuiweza icho kibazo. Tuzwaza tulawe mbega madosye imoro wasye ya shizi. Koko bilasa niwe wabuga wati watu wenganiji.
Ni Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aha aragaruka ku kutumva kimwe izina rya FNL ririkorira ja mu wundi mugambwe ari wo amizero y'abarundi FNL ya Agaton Gwasa yo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Hakuna mwanzo nkubwira muri bake ku bihugu bya Eritrea na Ethiopia byasinya amasezerano mu nama yabereye muri Arabia Saudite ejo mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri byamaze imyaka 20 mu ntambara. Ibiri muri amasezerano y'ejo kwa Mungu yasinywe imbere y'umwami wa Arabia Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ntibirashobora kuja habona. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibanyi byo mu ihembe rya Afrika yarateye imbere kuvaho umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Pia Abiy Ahmed atangarije mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu ciwe gishobora kubahiriza amasezerano mu mwaka w'2000. Ayo masezerano yahagarikiwe na ONU yaragamije kurangiza intambara yo kumbibe ivyo bihugu bihana yahitanye abanyagihugu bashika 70,000 ku mpande zose. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo baratanye mitwe n'abarwanya leta mu buseruko bw'intara ya Kivu y'umanuko nk'uko amakuru ava mu gisirikare n'abanyagihugu abivuga. Ayo makuru bavuga ko abasirikare ba leta barwanye n'abarwanya leta bahurikiye mu runani ya Kutumba bashigikiye mu general atavuga rumwe na perezida Joseph Kabila. Ayo makuru y'abantu batashatse ko amazina yabo ashirwa habona hasigura ko abarwanya leta bafashe imitumba itatu yo muri Fizi intara yo mu manuko irwiriye mu Butare yamamwo Indiane hagati ya moko. Umuvugizi w'igisirikare cha Kongo yemeje ko igisirikare catanye mu mitwe n'abayirwanya mu kwezi kwa kabiri muri kwa kw'igisirikare cha catangaje ko cirukanye abarwanyi ba ya Katumba bafashijwe n'igihugu kibanyi c'u Burundi. Igihugu cha Israel chavuze ku bwicanyi bwakorewe umuyahudi aharanira gateka kazi na muntu acumiswe imbugitano umunyepalestina ari gitero c'iterabwoba. Ali Fulda yarafise ubwene gihugu bwa Leta Zunze za Amerika na Israel yapfiriye mu bitaro inyuma yo gucumitwa hanze y'ikigo c'ubudandaje kiri hafi y'uruzi rwa Eftal ku munsi w'ejo. Umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu wa Israel avuga ko yarungitse ubutumwa bwo guhoza umuryango wapfuye amwita waharaniye agateka kazi mazina muntu kandi yagwaniye yongerera mamaza ukuri kuri Israel. Ndajije ugiye muri Kisamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayimva mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongerenda bahe ikaze bushikiranganje bw'intare hagati mu gihugu c'u Burundi buremeza ko Jacques Bigirimana arongoye FNL yitwaye muri ubwo bushikiranganje yemeza ko Agaton Gwasa yamutwaye amazina n'imenyetso vy'umugambwe mu gushinga umugambwe we FNL amizire y'abarundi. Terence Ntahiraja avugira ubwo bushikiranganje asigura ko byose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira ngo haboneke umuti kuneza y'abarundi bose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko biboneka ku makete yo kuwa 13 kwezi kw'icyenda 2018 bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati, umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jean Ndimubandi warandikiye umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe. Muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL Amizero y'Abarundi yatangujwe na Gatondo Rwasa ibatwaye izina kuko ari byo bakoresha mu kuramukanya. Ikindi bavuga ni bijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa. Uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisungura urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa k'umukono bibuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajise mu gihugu hari ibibazo. Mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye. Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kiburi inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose, naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko Rwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambwe.
Ushinganje n'umuvyeyi w'ibirambo yose. Iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwiheza icyo kibazo. Tuzoje turabe mbega amadosiye y'umuntu wasigaye yashinze. Koko birasa nibavuga bati baturenganije. Turabe ko atabuzina ry'abantu yoba yatwaye canke atabindi bintu byo babivuze. Ko tuba tubibonye twe turavugana n'ababije ingere byo kugenda. Nimba izo kosogwa bikosogwa usanze ibyo kubidafashe bahize n'abandi ariko menga saba gusa ndabira ngo ukana bumenyere gahe n'abandi ko ndaraba bazabaravuga ibintu byabo birimo kazoba kwiheza iyo dossier y'umugambe abahabwe gwasaba ko gushinga ntabe kwiheza ibirego bya Jacques Bigirimana nabo bandi basozo batanze ibirego usanze koko ari amatati turabe ingene umuti woboneka kuko nta kibazo kisagira inyishu.
Abajeje kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko atazoba kwitiranwa na FNL yahora irongowe na Jacques Bigirimana, Agatondo Rwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga tafatiro bifise.
Nta confusion ishobora kubaho ntibyitiranwa. Bariya bitwa Force Nationale de Libération. Bewe twitwa Front National pour la Liberté. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane gose. Kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo ukuzipanga ukuranwa amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo bashatse kubyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko byahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane hamwe n'izo zoba ari impari zitagira icyo zishobora gushika ko nabo.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu mushinga amateka Gatondo Rwasa kubijanye n'iyemererwa ry'umugambwe arongoye. Terence Nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba basavye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti.
Umwanya wari wo wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugambo cyangwa ishyira hamwe bakabisaba. Iyo bisaje yose birashaka kunyuka cyangwa ibigatari babivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumwe bitameze neza. Usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kuri yo kwiheza hanyuma usaba ngo ikiringi cyangwa kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora umugambo bakabisaba. Nibaza yuko umuntu usa yihangana tuzogenda turavugana nabo reka twiheze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo. Tusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ibyo mbere yo gutora umuti urama atakujyanisha Abarundi.
Umushinga amateka Gatondo Rwasa yatowe mu runana Mizero y'Abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemeregwe gukorera ku mugaragaro kuwa 14 ukwezi kw'icyenda 2018. Ni mu gihe yari yatunganije inama y'ugushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL Amizero y'Abarundi kuwa 12 ukwezi kw'icyenda 2018. Umugambwe avuga ko ashinze kugira azayiganwe mu matora ya 2020 kukubwiriza shingiro rishasha ritemera inane z'abigenga. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakenuye tukivuga iby'imigambwe ariko tubibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa kabiri mu nyepolitiki atabwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Madame Victoire Ingabire Umuhoza asohotse muri gereza ku mbabazi za perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abanyamugambwe ba FDI inkingi bakiriye icyo cemezo. Gutyo mugenzi wacu Eric Bagiriwusa avugana na Bwana Anselme Mutimana umuvugizi wa FDI inkingi imbere mu gihugu. Reka tubatege amatwi ku kiyago bagiranye.
Abarwanashyaka ba FDU inkingi mu Rwanda ndetse no hanze twabyakiriye neza cyane, byari ibyishimo, twagiye kumwakira ndetse ntabwo natinye no kuvuga ko twitwaje n'indabo kugira ngo tumwakire n'uduseke mu rwego rwo kumuha ikaze ndetse no kumwishimira tunamuha n'icyubahiro akwiye nk'umuyobozi w'ishyaka ryacu rya FDU inkingi.
Icyubahiro mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremererwa gukorera mu Rwanda FDU inkingi.
Yego, mubijyanye ne nuko ishyaka ryemewe gukorera mu gihugu abifite inzira binyuramo ariko ishyaka ryose kugira ngo ryemerwe rirabanza rikavuka cyangwa se rigashingwa FDU nyinge nayo rero yarashinzwe ntekereza ko igihe kizagera ikemerwa icyo kizere numva gihari
Ingabire Victoire umuhoza akimara gufungwa mwabyakiriye mute
kuri ya tariki yafunzweho wenda nayo nyibutse n'abanyarwanda ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2010 yarafunzwe koko yaraje akurwa aho yarasanzwe aba byaratubabaje cyane kumva afunzwe dore ko twari tumaze n'igihe tutabashije no gukora ibyo twari tugamije gukora bijyanye no kwandikisha kandi ngo tunitabire nayo n'amatora yari mu byari byamuzanye ndetse n'ishyaka twarababaye ariko nanone ntago byigeze biduca intege zo kugira ngo dukomeze urugendo rwo guharanira demokarasi rwo guharanira igihugu kigendera ku mategeko y'abanyarwanda bashobora kubona uburenganzira bwacyo urwo rugendo nako twe turuhagarika habe na gato nkuko byagiye bigaragara muri uwo mwaka wa 2010 nyuma yaho hakomeje kugenda hagaragara abarwanashyaka ba FDU inkingi mu nce zari zitanu zitandukanye abantu benshi batibazaga ko wenda habaye n'abantu bahari ibyo ngibyo nabo abagiye bahura n'ibibazo bagafungwa ariko ntago byigeze na rimwe bica intege ishyaka FDU inkingi
abanyarwanda barashaka kumenya ngo Madamu Victoire Ingabire umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda intambwe ze amaze amasaha make reka mvuge amasaha make kubera ko ntago umunsi urarangira tuvuge ko umunsi warangira ubu ngubu intambwe ze zimeze zite
murakoze kuri icyo kibazo icyo navugaho nuko Madamu Victoire Ingabire umuhoza umunsi n'ubundi ntabwo wari wuzura avuye muri gereza ariko ndavuga ko namamya ko Madamu Victoire Ingabire yigenza akaba afite imbaraga rwose arimo waragenda nta kibazo
uravuga iki aho ngaho
ndashaka kuvuga akakomeye haba kwagaragara inyuma nuko agaragara cyangwa se navuga imbere uko nge nabonye akomeye arigenza nta kibazo
ubu ngubu umuntu yavuga ko Madame Victoire Ingabire yajya ku isoko rya rindi igurisha ibicuruzwa akagura akanywa agahaha akaganira n'abantu batari bamenyeranye mu myaka 8 ishize ibyo birashoboka
birashoboka ubu tuvugana uretse nyine ko byije ariko ubundi ntabwo abujijwe gutembera kugera ahagomba kugera nubwo ubu ndahamya neza ko no mu masaha ashize twagiye gusenga kandi yijyanye kugaruka yagarutse nta kibazo
mukavuga iki rero ku barwanashyaka banyu bafunze barimo n'abayobozi bakomeye wenda nka Vice Perezida wa mbere bwana Boniface Twagirimana harimo Twagira Yezu Fabien nayo wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDU Leonire Gasengayire nayo wari umubitsi w'ishyaka ibyo mu bivugaho iki kuba bari muri gereza kugeza ubu n'ubwo Madame Victoire Ingabire afunguwe
kuri twe muri FDU inkingi gufungwa kwa bari abantu twabifashe nko guca intege cyangwa se gucecekesha burundu ishyaka rya FDU inkingi ariko nubwo byagenze gucyo ngo bakaba bafunze ntago urumuri wa demokarasi Madame Victoire Ingabire n'ishyaka bazanye mu Rwanda ntago rishobora kuzima na gato bibaho kuko muri iyo myaka ishize mbere yuko abantu bafungwa bari bamaze imyaka 7 mu gihugu ntago rero bigeze bicara barakoze byinshi mpamya neza ko dufite intwara rumuri zihagije mu gihugu cyose mu mpande zose ko ntabwo uko abo bantu babitekereza ko wenda yaba asanze nk'abantu bahari ntago ari byo abantu barahari n'ikimenyimenyi nuko yakiriwe n'abarwanashyaka b'ishyaka rye ubwo rero ngavuga ko ishyaka rigikomeje wa murongo waryo n'ibikorwa byabyo nta kintu gihinduka
Harakoze mugenzi wacu Eric bagira ubusa ku ico kiganiro yariko aragirana na Bwana Anselme Mutuyimana umuvugizi wa FDI inkingi imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Twandanirize mu Rwanda tubabwira ivyabaye mu kunkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe ni mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba ubutegetsi kubakura mu giharaniro gihirahiro bamazemo imyaka irenga 40 abavuga ko kuva mu myaka 1995 bakomeje kubabwira ko bazimuka aho baba naho gushika atakira kurekwa canke ngo bemeregwe kubaka kuri ubwo butaka. Munyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarabasuye maze adutegura ino nkuru.
Natangiye kubyumva mfite imyaka 14.
Ubu ufite imyaka ingahe?
50 hafi 60.
Bababwira ko habaye iki habuze iki?
Bahora batuye ngo zatumura.
Numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa. Aha batuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe, zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari n'izenda guhirima. Nyamara suko benezo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye.
Hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu bijyanwe n'igihe, ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe n'abatureberera kure. Ntacyo twahinduraho, twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye. Reshe umuntu yarahavukiye yarahatuye nimba agiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe.
Uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo. Hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe, ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa. Iriheruka ryabaye mu mwaka w'2023.
Bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya Komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye. Turadekarara twandikira Minisiteri Kigali badusubiza ko ngo amasezerano ngarangisha amezi 6 y'amasezerano y'ubugura atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira.
Kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinye ariko byananyabaga kongera kwa n'ubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduhengaza ku masambu yacu twubaki nabyo biri kwanga.
Guhezwa mu rungabangabo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro ku bakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge.
Kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu waha agaciro aha, nta muntu aza kugura aha ngaha bite nuko yaje kugura avuga ngo ikintu mbogo z'ikibuga ntabafaranga kibahaye mbogo z'ikibuga ntabafaranga kibahaye.
Nyine hari nk'umuntu uza akabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru yuko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera. Kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho. Ubu hano iwacu mu minota 10 bugeze kuri kaburimbo, ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru nta moto yahagera nta modoka. Ni ibibazo mbese turi mu bwigunge.
Bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro.
Nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo. Kuko nyana tashya muri 85 n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka. Gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga batera imyaka 2 yashira bagatera imbago, imyaka 2 yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura. None dukaragiye muri 2018 natashya hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe. Tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize?
Nubwo zidatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe, inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage ku iki kibazo kigiye kubonerwa umuti. Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere.
Imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rusizi. Tubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye. Niba bamara kuhagaragaza ni ukuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira bwo kugira icyo bakoresha. Ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora.
Ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ry'ibishushanyo mbonera by'imijyi byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali, hakavukamo kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo. Icyakora kuri aba bo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri 3 bo bagaragaza ko isubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo, ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa. Iyi ari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Inkuru dushikiriye unyene muri studio nuko igice cha gatanu c'ibiganiro bihuza abarundi byari bitegekanije kuzoba kuri no wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 byungururijwe mu ntango z'ukwezi kwa 10 ku itariki itaramenyekana. Urutonde rwabo utumirwa rwo bari rwo rugiteye impari gushika n'ubu mumenyesha makuru ijwi rya Amerika Pia Claver Niyonkuru arabitubandaniriza.
Itariki ya 18 ukwezi kw'icenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo bazo kwitaba ibiganiro bihuza abegwa n'amatatu ya politike ari mu Burundi bose, naho atabutumire bwari bwasohoke. Abo banyepolitike bobo bavuga ko bari babyiteguriye. Umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'Amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza ku 10. Umu guserukira ibiro by'umuhuza waheruka i Bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe, abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabwo, amashyirahamwe yigenga n'abandi. Abo bose bari babwiwe ko ibyo biganiro bizo bitarike 18 uku kwezi. Ikindi babwiwe nuko byari kumara iminsi 10. Uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'Ububiligi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze gihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga, nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe Bujumbura canke Bruxelles. Uwo mugwi waraceye hirya no hino ikirangaminsi ikiringo vyo mara abotumigwa ivyo ganirwa amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro. Aho niho havuye urusobangane gukutumvikana kwatumye ibyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga. Ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i Bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumigwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazi na muntu bafise imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu Bubiligi n'abandi nabo batubwiye ko batavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo. N'ikibanza ibyo biganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri Tanzania. Umwe muri bo yageze ati ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo, ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe. Bobo bifuza ko vyobera Entebbe mu gihugu c'Uganda. Yamara mugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera. Nabo vyigijwe inyuma abanyepolitike batandukanye twavuganye barafitse ico bashima. Ica mbere n'ingene ubu umugutegura ivyo biganiro utunganejwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, akarere ka Afrika y'ubuseruko, ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya Benjamin Mkapa ahagarariye ivyo biganiro. Ica kabiri bashima nuko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano Rwanda gushaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro. Ica gatatu nuko abatavuga rumwe na leta baba bari anze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe. Reka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo. Ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose. Mu rwandiko ishami ryigenga ORICOM riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura iryo shirahamwe ryahamagariye abafise uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuturama uboneke. Umuvugizi w'umuhuza Makosha Tembere ntacarashima gushikiriza kwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira. Intumwa idasanzwe yawo ni Michel Kafando ubari mu gihugu cya Tanzania kubonana n'umuhuza Mkapa agiyeyo avuye Bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,970, 9,173, 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mukanya turava duhanaga hindukira ariko imbere yuko dusezerana inkuru imwe yo mu makambi ifatiye ku kutumvikana hagati impunzi z'abarundi bahungiye muri Rusenda n'abakongomani baba muri iyo micungararo babagiriza yuko babononera ibidukikije. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo atusigurire.
Abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda ndetse n'umuyobozi wa grupa mabarara n'orosi batwa Juma John bagaragaza yuko impunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha, dore ko kubera ubugizi impunzi zizazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu Rusenda itakigira ibiti. Umuyobozi wa grupa mabarara n'orosi batwa Juma John avuga yuko ASR imaze amezi agera ku 8 idatanga inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu Rusenda ari byo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa. Sibatwa Juma John agira ati
impunzi
zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi, uzaba umuntu ibifunguro mwimi inkwi zo kubitekesha. Ibi nibyo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije. Nizeyimana Jean ni umubyeyi wo muri village ya Kane mu kambi yo mu Rusenda kwawe yabwiye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namya yuko ishyirahamwe rya ASR rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi, ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti.
Impamvu ni kubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza, hanyuma natwe bakadupokeza izo njya mugabo tukabura inkwi. Twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajya nyine baguma badutuka
Ndore Imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafatiye iya mbere mu kubagurishaho ibiti.
Ibiti by'abambe twe ntabwo tubyangiriza, ibiti by'abambe turabikunda uburyo tubikunda buri ubungubu. Twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni 20,000 akakubwira ati ibi ni 25,000 akakubwira ati ibi ni 30,000 ukamuhereza amahera. Ayo mahera apa hehe nta kazi dufise ngaha mu nkambi, umuntu aritupa akaheba itaye namba ya pokera akabunga akora muri ka kabunga kiwe ya pokera muri ka gasheri kiwe ya pokera akamuhereza, amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti boyanzara irikiriruka twagenda gukora muri abiti twahura n'abalala londo bafise amacumu yabo imipanga yabo ati mwebwe mona bakimbizi ni muri bene burongo. Tumaze kumva ntituri bene burongo uyu bwe ubwoba buradufata, tumaze kudufata tugira iki dusha tugira gute? Baratwambura makala katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagira ku gipolisi nimba utorotse ufise ako gakala cyangwa urukwe kugucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije. Murefije nta jambo afise imbere ya mwene burongo.
Umuyobozi grupe mwabarara noro Sibatwa Juma John ivuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe ryadra yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizategwa mu misozi yunamye inkambi yo mu Rusenda. Mwamenye yuko hashize umwaka ishyirahamwe ryadra ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe ryadra ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyiruke ubiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani. Bedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika senda umutara kivuye majepfo.
Bedaste Ngabo harakenuye murakenuye namwe bwe nshuti bakunzi muri komite twumviriza muherereye ijya nino muze kuba hafi ya maradio yanyu saa 10 kugira ngo mushore gukurikira muri isanga saa 12 tuzaza kureshekiza amakuru azo bagezeho mu Burundi no mu karere gice saa 1 n'iminota 30 naho haza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi ariko cyane cyane tuza kwibanda kuri Afrika. Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nedran twemye turi kumwe tubifurize indwi nziza.